VOA. Muracyumva radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Fidel Niyongabo
muhuza rero nta kaza sigaranye icyo twapfa aradukuyeho itahire.
Uyu ni Dr. Jean Minani, umukuru w'umutwe wa Senared w'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi.
Leta y'u Burundi yamivuga ko ni leta yemewe n'amategeko, Repubulika y'u Burundi irafite amategeko agenga arebwa shingiro. Rero leta y'u Burundi iravuga yuko abakurikirana n'ubutungane ikibazo cyabo atari mu biganiro.
Naho uyu ni Willy Nyamitwe, umuvugizi wa President Nkurunziza, ni mukanya ku ruzinduko rwa President Benjamin Mkapa mu Burundi. Muyandi makuru, ibinyamakuru byo muri Ghana byatangiye kuragura gutsindwa kwa President John Mahama mu matora yabaye kuwa gatatu, waratangaza ko azemera ibizavamo nta yandi mananiza. Naho muri Korea y'Epfo, umukuru w'igihugu yasezerewe ku mirimo ye kubera ruswa.
Numanya wa makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Perezida w'igihugu cya Ghana John Mahama yatangaje ko azokwemera ibizo byavuye mu matora yabaye ku munsi wa gatatu. Ibyo ni mu gihe igihugu kirindiriye ku rwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora utangaza watsinze amatora. Inzego zijejwe itangazamakuru muri Ghana zimenyesha ko mu gihe menshi mu majwi amaze guharugwa na Akufo-Addo wo mu mugambi utavuga rumwe na leta New Patriotic Party mufunyafunyo NPP ugiye gutsinda biboneka n'ibice 53% by'amajwi. Urwego rw'igihugu rujejwe amatora yamara rwari kweze mu gushikiriza ibyavuye mu matora mu kuvuga ko rushaka gutangaza ibiharuro by'ukuri byerekana ibyifuzo by'abanyagihugu. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rujejwe amatora Eric Zakpasu yabwiye Ijwi rya Amerika no munsi wa gatanu yamara ku rwego rukirindiriye ibyavuye mu matora bya nyuma mu bice 65% ku bice 275% bigize igihugu cya Ghana aremera ku rwego ruzoherereza igikorwa cyago mu masaha ya kare yo ku munsi wa gatandatu. Akamo karatewe ku mbuga ngurukana bumenyi kuko urwego rw'igihugu rujejwe amatora rwanyarutse igikorwa cyo guharura amajwi.
Muri Korea y'Epfo, Inteko Ishinga Amategeko yirukanye President Park Geun-hye ku mirimo ye y'umukuru w'igihugu. Abadepite 234 kuri 300 bagize inteko batoye umwanzuro wo kumukuraho. Barenze 2/3 byari bikenewe kugira ngo bamusezerere. Umukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo azize ibirego bya ruswa. Ariko mbere y'uko asezera burundu ku mirimo ye, icyemezo cy'abadepite kigomba kubanza guhabwa umugisha n'urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Uru rukiko rufite igihe cy'amezi 6 kugira ngo rube rwaciye urubanza. Niruramuka narwo rwemeje ko Perezida Park avaho, hazaba andi matora y'umukuru w'igihugu mu mezi abiri azakurikira urubanza rw'urukiko. Hagataho Perezida Park yabaye ahagaritswe by'agateganyo. Minisitiri w'intebe Wang Kyahan niwe mukuru w'igihugu kubwo busigire. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Perezida Park yavuze ati: "Nsabye imbabazi, nta kundi nyine nemeye icyemezo cy'Inteko Ishinga Amategeko na rubanda." Ariko asobanura nanone ko agiye kukijuririra mu rukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Ikurwaho rya Perezida Park riteye impungenge inzego za politiki n'iz'umutekano. Nyuma y'itora ry'abadepite, Perezida w'Inteko yasabye cyane guverinoma gukora ibishoboka byose kugira ngo amakimbirane amaze iminsi mu gihugu arangire neza kandi yomore n'ibikomere ayo makimbirane amaze gutera mu banyagihugu. Naho Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu yategetse igisirikare kuryamira amajanja no kuba maso, cyane cyane ko muri iyi minsi Korea ya Ruguru irimo igerageza izindi ntwaro za rutura zirimo n'iza kirimbuzi.
Radio ya Amerika Washington DC amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Mushikiranganje kwivuna abansi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ashton Carter yahayagije ubushobozi butera bwiyongera bw'inteko zijeje umutekano z'igihugu cha Afghanistan zerekanye muri uyu mwaka mu kugwanya umugumu ko ba Taliban no gukorana n'inteko za Amerika mu rugamba rwo kugwanya bagira iterabwoba ba leta ya Kiislam mu rugendo rwiwe rwa nyuma mu gihugu cha Afghanistan mu mabanga y'umushikiranganje rero kwivuna abansi imbere y'uko president yavuye mu matora Donald Trump ashikira icyese ubutegetsi. Ashton Carter yatangaje ko leta ya Amerika ikiyemeje kuvyerekeye kazoza k'igihugu cha Afghanistan. Inteko za leta zunze ubumwe za Amerika zigera ku 10,000 ziri muri Afghanistan zijejwe ibikorwa byo kugwanya iterabwoba ry'imigwi Al-Qaeda na leta ya Kiislam. Zijejwe kandi kumenyereza no guhanura inteko z'igihugu cha Afghanistan hisunzwe umugambi w'ishyirahamwe OTAN witwa Resolute Support. Nta bimenyetso vyinshi president yavuye matora Donald Trump arerekana kubijanye n'imigambi yiwe ya politike yo hanze.
Nyuma y'umunsi umwe gusa agahenge muri Aleppo, ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere zasubukuye ibikorwa byazo. Aleppo ni mu majyaruguru ya Siriya. Ministri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yabitangarije abanyamakuru ati nyuma y'agahenge ko korohereza abatabazi twongeye kurasa kandi tuzabikomeza igihe cyose amabandi azaba akiri mu mujyi wa Aleppo. Amabandi ni ijambo rye yikoreshereje ku giti cye. Yongeyeho ko n'Abanyamerika babyumva neza. Hagati aho uyu munsi inama rusange y'umuryango w'abibumbye irateganya gutora umwanzuro usaba guhagarika vuba imirwano mu mujyi wa Aleppo, ariko uyu mwanzuro si itegeko ko ibihugu bigize Loni biwukurikiza. Ahubwo ni nko gushyira igitutu ku bihugu 15 bigize inteko ishinzwe umutekano ku isi nyuma y'aho Burusiya n'Ubushinwa bamariye kubambira kuwa mbere w'iki cyumweru umushinga w'umwanzuro w'iyi nteko wateganyaga guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi 7 mu mujyi wa Aleppo. Nk'uko ambasaderi w'Ubwongereza yabibwiye abanyamakuru, umwanzuro w'inama rusange y'umuryango w'abibumbye na akantu gato cyane, ariko ushobora kwerekana ko ibihugu byinshi bishyigikiye ko intambara ihagarara. Yavuze ati hari ibihugu bitari mu nteko ishinzwe umutekano ku isi ariko bifite ingufu nyinshi kandi birambiwe kubona hariho ibindi bihora biburizamo imyanzuro y'inteko yatuma amahoro agaruka muri Siriya.
President yavuye matora muri leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yagenye Andrew Pulitzer umunyemari akomeye kuba umushikiranganje ajejwe akazi. Andrew Pulitzer yarahaye intererano ikomeye Donald Trump igihe ariko ariyamamariza kuba perezida. Yaranebaguye bikomeye ivyerekeye kongereza amafaranga abakozi baronka gushika ku $15 ku isaha hamwe n'amategeko mashasha arekurira igitegeko kinini kurushiriza c'abakozi guhemberwa igihe baba barengeje ku masaha bategerezwa gukora muri rusangi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya makuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, amakuru yo mu biyaga binini rero umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin William Mpaka Mkapa Murantunga yahejeje urugendo rw'iminsi ibiri mu Burundi. Mugenzi wacu Frederic Ngundikije yavuganye na Dr Jean Minani umukuru w'urunani Senared amubwira uko umuhuza vyamunaniye.
Basha ugabera mbere kuvuga ko muri ibyo ari bitabitangaje naho byadushavuje byabitangaje kuko agaciro yaramaze n'iminsi nta kindi kari gushobora kubyara kari ibyo nyine. Uko rwacu muhuza mu kwemeza yuko ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza yagiye ku nguvu kwa ikiringo cyemewe n'amategeko. Aho rero nibaza yuko namwe woja kuburana n'abantu babaye ico mupfa, ayo bakakubwira ati ico mupfa rero ugihebe wewe urumva babagize umwe ati igihe ico mupfa urubanza ntirwarukibaye n'uwo mucamanza nta kazi abasigaranye. Umuhuza rero nta kazi asigaranye, icyo twapfa aragikuyeho yitahire.
siyo mutegetsi wa mbere avuze ko ikiringo cha gatatu cha president Pierre Nkurunziza kidate ku n'amateko sentare yo muri Afrika yo mu bihugu byo muri Afrika yo mu seruko yatangaje ko atamateko leta y'u Burundi yararinze kandi hariho n'umutegetsi umukuru w'igihugu cha Chad Deby yaratangaje ko ikiringo cha gatatu cha Pierre Nkurunziza kiri mu mateko y'u Burundi aho muhavuga kwiki
twibaza ko umukuru w'igihugu cyo muri Chad saramwandikiye rwandiko tumubwira ko yihenze yose ntawe kizabonye ibyo yasohoye ariko ndibaza yuko ibyo baravuze byose ntibyabujije ko ingwara z'Uburundi zibandanya n'ubuzira cariho urebe mwarabivuga abarundi bo nyene twebwe twese tuvuga yuko yihenze yari ihenze uwa kabiri nashaka kubandanya ndi ku ijambo mu kwemeza yuko abagwanya leta bose bari hanze nka bose ko nta bose ari ku rutonde wabo leta y'icyatu Nkurunziza yagiriza yuko baba batembagaje ubutegetsi cyangwa baba baragiye mu myiyerekano yabaye ko bose badakwiye kujya mu biganiro urumva ko nabo abakuyemo
umuhuza yaratangaje ari mu Burundi ko azotanguza ibiganiro mu kwezi kwa mbere ibyo biganiro bigasozera amasezerano y'amahoro mu kwezi kwa gatandatu niyo batumira muri ibyo biganiro ntimuzeho byitaba
ibyo biganiro umva bije bihagaze kuki ibiganiro bivuga ko ati icyo mwapfa ari nyamuko ibibazo byose byo mu Burundi abose bapfunzwe bapfuye bahunze abose banyurujwe byavuye yuko bari banse ikintu cya gatatu akavuga kandi kati nebwe muri hanze ntimurimwo umva ibyo biganiro bigirira iki hanze nabandaje bigire mu Burundi na kwabireke wa mupastori avuga ko arimo arumvikanisha abarundi bari mu Burundi aho hanze bakabara bibagiwe abandanye ibiganiro nawo nyine nta kibanza afisemwo kuko bijya biganiro byafise urimo arabigirisha
president Mukapa ariko yavuze ko atazoja mu biganiro abafise ivyaha bagirizwa na sentare yo mu Burundi ntiyavuze ko abatavugana rumwe na leta bose batemerewe muri ivyo biganiro
umva twebwe ni ya biganiro n'ubundi kibazo kizoguma ica kindi nuko leta ya Petro Nkurunziza ikemewe n'amategeko cyo kubera n'amategeko yahunyanze ibizwa shingiro igahunyanga amasezerano yarusha yavuze ko batabyemera n'abasazi bumva sinumva ko iyo azo kwemera kuronka abasazi
ingingo mugiye gufata muhari senarede ubu niye
twebwe umuhari senarede cyo tuvuga tuvuga nuko igihe cyose tuzoba turimo turaharira n'ubu tuzobana yatwara ko leta yangu nziza itaciye amategeko nyanga amategeko n'amabwirizwa ya leta y'u Burundi ica kabiri nuko tuzokwama tuvuga yuko Nkurunziza adashobora gutwara Burundi abicishe muri iyo nzira kuri ubwo aba Mukapa cyangwa Burundi azoza Mukapa havuye azoza undi muhuza tuzobandanya dushaka ibiganiro kuko ibintu byose bizoca mu biganiro n'abantu bazohaguruka bakagwana bakagira gute imbera n'imberuka ni mu biganiro
tukiri kuri iyi nkuru kandi Frederic Nkundikije yavuganye na Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru wa President Pierre Nkurunziza mu byo gutangaza amakuru aramubwira uko ivyo Mukapa yatangaje ari binyakuri
ica mbere umuntu yomenye nuko yavuze ivyo abandi bama bavuze yavuze ivyo leta y'u Burundi yamivuga ko ni leta yemewe n'amategeko Repubulika y'u Burundi irafise amategeko agenga hari ibyo ashingiro rero leta y'u Burundi iravuze yuko abakurikirana n'ubutungane ikibazo cyabo atari mu biganiro hanyuma n'akanama katite umutekano mu muryango mpuzamakungu ONU nabo nyine karavuze gati abafise ibyo bagirizwa ntibazoza muri ibyo biganiro nimusome ingingo ya 22-48 n'ingingo ya 12-49 biragaragara neza yuko abafashe inzira yo gutembagaza inzego zitewe n'abanyagihugu n'abafashe inzira y'ubwicanyi n'imigumuko abo atakibanza bafise mu biganiro hanyuma rero nabo akagira ati abagire bati leta ihari ntiyemewe n'amategeko abo baragwaye mu mutwe nibyo kuko yagira ati none leta yemewe na ONU ikemegwa n'umuryango wa Afrika ikemegwa n'indi miryango yose n'ibihugu byose bibaho na leta z'umuri Amerika n'ubwa Buraya hose ninde muntu yoza kuvuga yuko atayemera leta yishyiriho n'abanyagihugu b'abarundi ninde yavuga yuko abavuguruza murumva neza yuko abavuguruza abarutagwaye
Batavuga rumwe na leta cyane cyane abahuriki mu runani Senaride batangaje ko mu gutangaza ayo majambo umuhuza yatangaje ko atakiri umuhuza kandi basa n'abatazosubira kumwitaba ibyo byo mwavyakiriye gute
icambere ugo runani ntaho ruri mu Burundi uja ibubanza uja mu Kayanza uja ingozi uja mu Kirundo uja Makamba uja Karusi n'acanguzo hose nihe uzosanga hari ikintu cyitwa Senaride umugambiye niwe n'amategeko icyo ntakirimo rero izi ntizi bari gushasha bayivuga uko na kare nta migambi imwe n'amategeko cyangwa leta y'u Burundi bigiye bicarana n'ikintu gitemewe n'amategeko cyitwa Senaride kuko n'icyitwa
mu gutangaza ko abo bose batemeye kuca mu biganiro eka no kuvuga ko abantu bavuga ko leta ihari itemewe n'amategeko ari abantu bagwaye mu mutwe aho ntiyo bayafashe uruhande rumwe
mu gihugu cy'u Burundi nta ruhande rumwe ruhari hari uruhande rw'abarundi abarundi nabo bagizwe n'imiti myinshi cyane abarundi bava mu bihingo byinshi cyane n'imihingo itandukanye murumva rero yuko atawuvuga ngo yafashe uruhande rumwe yafashe umuhande rw'abarundi uruhande rw'uburundi uburundi igihugu gifashe amategeko ategerezwa kubahirizwa
umuhuza yaratangaje kandi ko mu kwezi kwa mbere azotanguza ibiganiro bikaba byurangira mu kwezi kwa gatandatu bipfunditse amasezerano y'amahoro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo mu gihe umuhari Senaride utakwitaba ibyo biganiro ibintu byogenda gute
erega none hari nari mu mugeze mubona bitaba ibiganiro byabera yarusha cyangwa handi abantu kugiti cyabo barashobora kuyitaba ibyo biganiro ariko ugo runani nta munsi n'umwe bugeze rutumirwa kuko ntirujwi rigwemegwa n'amategeko agenga Repubulika y'u Burundi urumva neza yuko ugo runani n'ubundi ari hahandi nyine n'ubundi higwa Repubulika
abahuriki mu muhari Senaride bavuga ko eka umushinjacyaha Minani Jean Dr Jean Minani arongoye ugo runani yatangaje ko mu gufata iyo ngingo eka mu gutangaza ibyo yatangaje umuhuza ahaye akaryo bamwe bavuga ko hariho ubundi buryo bwo guhindura ubutegetsi mu Burundi ivyo zo mwavyakire gute
none ubwa mbere babivuga tudite ni kubivuga ubwa mbere bazaba babikoze ntuzi ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi bitewe n'abanyagihugu byo batari kuwa amazi baragerageje kujya mu by'ubwicanyi kwica abantu batibiziga mu barabara byo batari kuwa amazi kuko ubu benshi baramaze gufatwa abandi barirutse bariko bararamirwa n'ubutungane ibyo naho byabashikanye baragerageje kurasa hirya no hino makartie izo nko zose zaregeranijwe zirafatwa ubu hasigaye utuntu twabicanye tuzubabandi bandi bagenda bari migeza ivyo rero byose bifuza gukora ubu nyaya hemari batagerageje gukorera abarundi boba bashaka kuzana amashashi ibihe bibi tutabonye mu mezi aheze ubu abarundi bakaba bishyira bakizana mu gihugu bariko baragerageza kwitorera umuti ibibazo bibahanze cyane cyane bijyanye n'ubukene bagatsimbataza amahoro n'umutekano ibyo rero bose biyumvira bo ni ibintu by'imfa gusa kuko ntaho byiza bashikana nta n'intambwe baduterana
wiri Nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro kwa perezida w'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanya muduhaye
murakoze namwe
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Burundi abantu barenga 20 batawe muri yombi mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'igihugu igipolisi kirabarega umugambi wo gutera ikigo cya gisirikare kiri muri komine Mabanda Fidelite ishatse yadutariye inkuru
Abenshi muri abantu bafatiwe muri komine ya Kayogoro mu gihe wa gatatu tariki 12/12 muri iryo joro hafashwe abantu 13 icenda muri bo bavuka mu ntara ya Makamba mu makomine ya Vugizo na komine Makamba harimo na babiri bo mu ntara ya Rumonge hakabamwo nabandi babiri bo mu ntara ya Bururi makomine ya Vyanda na Mugamba mu gipolisi bavuga ko bamwe muri bo bafatiwe mu modoka yari ibazanye abandi nabo babasanga mu muhana uri muri komine ya Kayogoro aho bariko bariyegeranyiriza OPP1 Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi yavuze intumbero abantu bari bafise.
Abo rero bamaze kubazwa bavuye bavuga yuko bari baje bagana ikambi brigade ya 520 yo mu Kayogoro, aho ngo bari baje kugira binjiye muri iyo kambi hanyuma bashike bibayo ibigwanisho biriyo. Ngo bamaze kuvugira bari guca barasa amasasu menshi. Intumbero yabo rero ngo nuko bamaze kuronka ibigwanisho bakongera bakarasa, bari guca bagenda no mu ikambi yo muri Sosumo naho nyene bakagira nkuko, hanyuma ngo bagaca baja kwiyegeraniriza ahantu bita ibuga, ngo aho bari guca bahita ngo ni ibuga ya kabiri ko murazi kuvuga ibuga ya mbere ko yari ijanye na yabayeho mu myaka yahera.
Yamana bari bagamije gutera ikambi mu byo bafatanwe. Nkuko umuvugizi w'igipolisi yabitubwiye, nta nkoho yarimo.
Bari bafise gitoro lisansi litiro zitanu, barafise n'ibibiriti bishika kuri bine, bakagira n'amatoroshi ashika kuri atatu, imipanga itatu, ibibugita binini binini bitatu, isipiri imwe, n'ibivyuma bijya bikati bindi, amafirimbi ashika ku icumi hamwe n'imifuko.
Yamara mwavuze ko bari bafise umugambi wo guhava barasa, ne bari kurasa gute kandi atanko bari bafise.
Nkoho bari kuzitora ngo ngaho mu ikambi.
Kuva mu ijojo gatatu rishira wa kane gusha kuri wa gatanu, igitigi cy'abafashwe kiyongereye gushika isaha 8 zo kuri wa gatanu cyari kigeze kuri 22. Mu gipolisi yemeza ko ariko barafatwa badomwe ku rutoki nabo bakorana.
Abo bantu ariko barafatwa rero ubu nabagenda bavugwa nabo bafashwe bwa mbere ko bari kumwe muri uwo mugambi wo guhungabanya umutekano.
Nabo bantu barababwiye amamuko yabo ni bande?
Babajijwe bavuga yuko ngo baba bari mu kintu bita ngo Forebu, hamwe ngo n'undi mugabo wegamiye ngo umuntu yitwa Nyangoma Leonard.
Amakuru kesha igipolisi amenyesha yuko umukuru w'abantu bafashwe wewe baciye mu nyanya y'intoki atafashwe. Uyo nawe nk'igipolisi kandi akimenyesha n'umwigisha wo mu ntara ya Makamba. Igipolisi kivuga yuko uyo mwigisha igihe caja gusaka kumuhaniwe basanze intonde z'abantu hamwe n'ibihumbi 400, aho igipolisi kavuga yuko amafaranga yasigaye kuyaguzwe ama essence n'ibindi abo bantu bafatanye muri komini ya Kayogoro. Aho ngo menya yuko muri abantu bafashwe hari umupolisi yarakora ku indyo y'igipolisi kiri muri komini ya Mabanda. Abo bantu bose hamwe ko 22 bafashwe bari mu nyamiramabi ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba Ibujumbura. Fidelite yishatse ijwi rya Amerika.
Radio ya Amerika Washington DC. Igisata kijejwe kugwanya ibiturire cy'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kirateye umutima uhagaze nuko amwe mu mashirahamwe yigenga mu Burundi aheruka gufutwa. Biri mu itangazo risozera inama yo kugwanya ibiturire muri Afrika yarimaze iminsi ibera yarusha muri Tanzania, byahuriranye n'umunsi mpuzamakungu wo kugwanya igiturire. Pierre Claver niyo nkuru umenyesha makuru wacu aratugezaho iyi nkuru.
No mugambi wo gushika mu mwaka w'2063 aho ibihugu vya Afrika vyemeje ko ico gihe kizogera, hamaze kuba intambwe zishimishije mu bisata byose kugira ngo ibihugu byinshi ntibisubire kubaho kubera imfashanyo mvamakungu. Uwo mugambi wiswe Agenda 2063 de l'Union Africaine utegekanya kandi ko ingorane zose zaba iz'ubutunzi, imibano n'agateka kazi na muntu canke ibibazo by'intambara bizotoregwa umuti n'abanyafrika nyene. Mu nama igira gatatu yo kurabira hamwe ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi inyuma y'imyaka itatu, intumwa idasanzwe ijeje igisata ca Afrika y'ubuseruko EAC na Afrika y'ubumanuko SADC abona ko intambwe ikiri ndende. Auguste Ngomo adomorotoke cyane cyane ku ntambamyi zifatiye ku nyangwa y'agateka kazi na muntu. Nkomo vyerekeye ingene ibihugu bitwawe kubisikanya ku butegetsi, intwari bereye ubutunzi, ihindagurika ry'ibihe, iyongera ko rero iyo nyangwa y'agateka kazi na muntu mwarabonye biri ku biraba mu Burundi, muri Congo, muri Sudani y'Epfo n'ahandi. Abategetsi babwirizwa kumenya ko kubahiriza agateka kazi na muntu ari bwirizwa, kandi nabone baba ariko barikingira burya bibonekera iyo nabo bakeneye ko agateka kabo kubahirizwa nk'igihe batakiri ku butegetsi batakingiye abandi, nabo ntibaronka abo batabariza. Hazamo rero no gutinya gushikiza ibyumviro, kubahiriza agateka k'abagore, kubuza abana b'abakobwa ko barongorwa hataragera, ahubwo bakiga bagaceka nk'abaganga n'ibindi. Ikindi kibazo kivutse muri ameza abiri aheze gihanze Afrika nuko ibihugu biriko bikura karenge muri senari mpuzamakungu mpanabyaha CPI, ariko ata buryo bwo guhana ibyaha bikomeye bushizweho muri ibyo bihugu.
Ikibabaje nuko ibihugu bya Afrika biriko biva muri CPI ariko atabutungane buri mu bihugu byabo bushobora gukurikirana ibyo byaha bagirizwa nubwo bavayo abategetsi bacu babwirizwa kumenya ko kwica umuntu bitewe bitebuke ubwirizwa kuzobihanirwa ikindi nuko ingorane zihanahanwa mu bihugu bibanye raba impunzi z'abarundi iz'abasomaliya canke Sudani yepfo zikwiragiye mu karere kose kandi bitera ingorane z'ubutunzi bigatera n'izindi nta mbara CPI naho yoba ihengamye kuyivamo bariko babifata nko kwiha uburenganzira bwo kwica abanyagihugu umujyango wa Afrika y'ubuseruko uvuga ko nubwo ingorane zihari igikuru ari ukuja hamwe no guterana intege
hilo ndio lengo la hizi agenda
uriru gisata cimigambi muri yase yongera ko kwa karere kamaze gutangura gutorera umuti ingorane zihari nko guhuza impande zose mu Burundi hamwe no muri Sudani yepfo wa mugambi ufashwe mu mugongo n'ishamwe mpuzamakungu ONU icegeye cyutwara igisata ca ONU kijeje ubutunzi muri Afrika wabona ko nubwo intambamye zihari ibimaze gukogwa navyo natari bike mufasoni Giovina Biha avuga nko gushiraho umugambi ngendegwa ko wibikogwa kwegeranya ibyo shigwa imbere nk'imigambi yiterambere n'ibindi igwirana ry'abantu rajyo ni kibazo gihanze Afrika abahinga baserukira ibihugu bitandukanye basaba abategetsi guhimiriza abanyafrika kugabanya imvyaro ubukumwa kumwe abanyafrika biyongera ibice 30% kerekana ko mu myaka mike iri mbere ku munota umwe hazaba havuka abana 81 nk'uko biharwa byawo nibivyerekana Pierre Clavier inkuru yarusha kubwijwe rya America
urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru radio ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije Perezida w'igihugu cya Ghana John Mahama yatangaje ko azokwemera ibizo byavuye mu matora yabaye ku munsi wa gatatu ivyo ni mu gihe igihugu kirindiye ku rwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora rutangaza uwatsinze amatora inzego zijejwe itangazamakuru muri Ghana zimenyesha ko mu gihe menshi mu majwi amaze guharugwa Nana Akufo-Addo wo mu mugambo utavuga rumwe na leta New Patriotic Party umfunyapfunyo NPP agiye gutsinda biboneka n'ibice 53% by'amajwi
muri Korea y'Epfo inteko ishinga amategeko yatoye umwanzuro wo gukura ku butegetsi president Park Geun-hye ku mirimo yerero y'umukuru w'igihugu ibyo n'ukubera ibirego bya ruswa madame Park bimuri hejuru mbere yuko iki cyemezo kijya mu bikorwa urukiko rurindiremezo ry'itegeko nshinga rufite amezi atandatu kugira ngo rubiceho urubanza hagati wa ministri w'intebe niwe mukuru w'igihugu kubw'ubusigire
umushikiranganje je kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za America Ashton Carter yahayagije ubushobozi uterabwiyongera bw'inteko zigeje umutekano za Afghanistan zerekanye muri uyu mwaka mu kugwanya umugumuko w'abataliban no gukorana n'inteko za America mu rugamba rwo kugwanya abagira iterabwoba ba leta ya Kiislamu
naho nyuma y'umunsi umwe gusa w'agahenge mu mujyi wa Aleppo ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere zasubukuye ibikorwa by'wazo muri uwo mujyi wo mu majyaruguru ya Siriya ministri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov niwe wabitangarije abanyamakuru hagati aho uyu munsi inama rusange y'umuryango w'abibumbye iraterana maze itora umwanzuro usaba guhagarika vuba imirwano mu mujyi wa Aleppo ni mu rwego gusa rwo gushyira igitutu ku bihugu 15 bigize inteko ishinzwe umutekano ku isi yananiwe kumvikana kuri iki kibazo cya Aleppo.
Perezida yavuye mu matora muri Amerika Donald Trump yagenye Andrew Pazza umunyemari akomeye kuba umushikiranganji ajejwe akazi. Uwo yagenywe yarahaye intererano ikomeye Donald Trump mu gihe yari kariyamamaza kuba perezida.
Inshuti zacu rero ijwi rya Amerika rirabashimiye cyane Fidele nanjye kandi natwe turabashimiye dushimiye na Justin na Innocent badufashije mu buhanga bw'ibyuma kuri mikoro nyine nk'uko maze kubibabwira mwari kumwe na Thomas Kamirindi
na Fidele niyo ngabo
mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.